nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabahaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe kaze mu makuru yo kuri uno munsi wa mbere turi kwigenekereza rya 2020 rusama n'umwaka wa 2024 nayo twabateguriye tuhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Hari kiziga cy'umusore imyaka 24 caraye gitowe kuri uyu w'Imana muri komine Gitanga ni mu ntara ya Rutana. Uwo musore bivugwa ko yoba yarishwe anizwe kuko abamubonye basanze amanitse ku giti. Gushika ubu hari abari mu minwe y'inyamiramabi ku mbo z'amatohoza kuri urwo rupfu. Mu gisata kijanye n'indero naho imyidogo ni myinshi mu banyeshuri bahejeje ivyigwa vyo kwishuri kaminuza yo mu ntara ya Muyinga East African Leadership Institute. Imvugo n'uko ubuyobozi bw'iyo kaminuza butabaronsa impapuro z'umutsindo zabo. Abanyeshuri bakavuga ko hari abamaze imyaka irenga ibiri bahejeje ivyigwa ariko iyo kaminuza ikaba itarabaronsa impapuro z'umutsindo. Hari ubukene bw'ibinyobwa bya Bwarudi burangwa muri zone Maranja ya komine Burambi mu ntara ya Rumonge. Aho bibonetse ngo icupa rimwe usanga agiyongeye ko amafaranga amajana atanu y'amarundi. Abanyagihugu bagatangazwa n'ubwo ubusuma bukogwa abajije intwaro barorera basaba ko bihagarara. Kwari uguca ku mayange mukanya nidonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa amakuru twabateguye tuhere kuri iyi nkuru iciye ku masonga ivugwa mu gisata cy'ubutungane. Kuri no wa mbere niho wahoze ari umushikiranganje wa mbere arengiyo mebunyoni yarenguka imbere y'abacamanza base ntaye ntayinyuzwa akaba yarengukanye nabo basangiye urubanza batatu. Uno munsi abari bagiye gukurikirana urwo rubanza Gitega bakaba babanje gusakwa gushikaho basabwa no gukura ibirato bambaye. Arengiyo mebunyoni akaba yabandanije kubazwa ku byahindwi harimo icaha cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi, gushaka guhungabanya ubuzima bw'umukuru w'igihugu, guhungabanya inzego z'igihugu no gutunga ibigwanisho atabifitiye uburenganzira, no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu kugira ngo ubutunzi budaciye mu mategeko. Urubanza bitegekanijwe ko ruzobandanya aho bukera kuri uyu wa kabiri Igitega. Tubibutse ko kuwa munani Kigali mu mwaka uheze Sentare Ntahinyuzwa yaciriye urubanza wahora ari umushikiranganje wa mbere gupfungwa ubuzima bwose, amatungo yose atamenyeshejwe agafatwa. Tubandanye mu bijanye n'umutekano muke. Ikiziga cy'umusore w'imyaka 24 cyatowe kuri uyu w'Imana ku mutumba Nyamabuye ni muri zone Kinzanza ni muri komine Gitanga mu ntara ya Rutana. Uwo musore bivugwa ko yapfuye anizwe n'abantu bataramenyekana baraheza bamanika ikiziga cyo ku giti byiswe ko yiyahuye. Mu ntwaro no mu gipolisi bamenyesha ko hari abamaze guhagarikwa kugira babazwe ibijanye n'ubwo rupfu. Eddie Claude nini nahazwe.
Amakuru ava ku mutumba Nyamabuye avuga ko uwo musore yatowe ikiziga kimanitse ku mugozi upfunditse ku giti mu gashamba kari nko ku kilometero kimwe uvuye ku ibarabara ry'igihugu nimero 11 hagati ya Kayogoro na Gatereni muri komine Gitanga. Abajejwe intwaro n'igipolisi bamaze kwagera ngo uwo muntu yavuye amenyekana ko ava ku mutumba Kabizi muri komine Kayogoro intara ya Makamba. Ayo makuru nyene yakemeza ko umusore yatiyahuye kuko biboneka ko yabanje kunigwa n'abantu bataramenyekana baraheza baza kumanika ikiziga ciwe kuri uwo mutumba. Umusore yavuye amenyekana ku izina rya Eric Nduwimana kuko bamusanganye amafaranga 27,000 ikarata karangamuntu hamwe n'ikarata y'amatora. Umusore ubu ngo akaba yarasanzwe aba ku mutumba Muguruka zone Nyentakara komine Kayogoro intara ya Makamba. Mu gipolisi bavuga ko amatohoza atanguye abantu bataramenyekana igitigiri ngo bakaba bamaze guhagarikwa kumva z'amatohoza. Tubamenyeshe ko wagize umuntu wa gatatu apfuye mu kiringo kidakwiza indwi mu ntara ya Makamba muri komine Mabanda hapfuye abantu babiri muri indwi aho naho umwe akaba yishe umugore abanje kumutemaguza ibipanga hejeje nawe acari yahura
Ediklode nazwe arakenuye tubandanye mu gisata cindero abanyeshuri bahejeje ivyigwa vy'ishuri kaminuza y'Imuyinga East African Leadership Institute baridogera abarongoye yo kaminuza ko batabaronse impapuro z'umutsindo bavuga ko bahavuye baguma babaha amasanga adashika yo kubaronsa izo mpapuro abanyeshuri bakavuga ko hari abamaze imyaka ibiri irenga bahejeje ivyigwa ariko iyo kaminuza ikaba itarabaronsa impapuro z'umutsindo kubwabo hivyo ngo bibagirira ingaruka mbi mu buzima bwabo kuko atana hamwe bashobora kuja kurondera akazi urerwa ivyigwa kuri iyo kaminuza asaba abanyeshuri gutenyenya kuko ngo impapuro zabo z'umutsindo ziriko ziratunganywa reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana
abo banyeshuri bahejeje muri kaminuza y'Imuyingizwi ku izina rya East African Leadership Institute bavuga ko baruhishije n'imihango y'urutavana ko bagiye barahabwa n'ubuyobozi bw'iyo kaminuza yo kubaronsa impapuro z'umutsindo ngo amasahera mu nzira ku bwabo ngo ibyo bibagira ingaruka myinshi mbi ngo kuko tana hamwe bashobora kuja gusaba akazi badafite urupapuro rwerekana ubumenyi bafise basaba barongoye iyo kaminuza kuva mu majambo bagashitse ibyo bemeye nk'uko akamukuno munyeshuri kabivuga
abarongoye iyo kaminuza bakuma baduha ibiringo bidahera bakaduha imihango itigera ishika rero ingorane dufise nuko niyo tubonye atangwa akazi tutashobora kuja guhiganwa n'abandi bize kuri ano makaminuza kuko twebwe yacu dufite twerekana mu rupapuro kw'impamyabushobozi bwerekana ubumenyi dufise
ubuyobozi bwa kaminuza East African Leadership Institute busaba abanyeshuri kugirira icyizere abarongoye iyo kaminuza ngo kuko impapuro z'umutsinzo zabo zisa n'izaheze gutegurwa kandi ko mu minsi ya vuba cyane bagiye kubatuma ko ngo bazitore Jean Claude Manirakiza ajejwe ivyigwa kuri iyo kaminuza avuga ko iteba ryitegurwa ryizo impapuro z'umutsindo byavuye ko ari igikorwa gisaba kwitondera
ubu diplome zabo ziri ngaha twaraheje kuzitegura rero tuzozibatwarira bazigishe conformite hanyuma baze bazitore n'ubu ziri ngaha mwazibonye kindi nuko bajya baramenyera yuko impapuro za kaminuza kenshi usanga zisaba integuro ndende kugira zishobore gukogwa na cyane cyane yuko haba hariho n'ibindi bisabwa kamabilete amatestation de réussite navyo nibisaba yuko umuntu abikora mu bwitonzi
aba banyeshuri bamenyesha ko bibandanyije uko bazohava bafata izindi ngingo
tubandanye amakuru twabateguye mu gisata c'ubudandaje ibinyobwa bya Brarode bisigaye ari nk'umuzi wibuye muri zone Maramvya komine Burambi mu ntara ya Rumonge iyo bibonetse ababidandaza barabizimba ko kuko icupa giyongera ko amafaranga 500 ku giciro kizwi n'amategeko abanyagihugu bavuga ko abari mu ntwaro yo hasi muri iyo komine bafisemo uruhara kuko ngo izo zose bibarurera basaba mustantire ya komine Burambi kugica afashije mu ntumbero kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta Teki inkuru tuyibaze Alexandrine Keza
Abanyagihugu bavuga ko kuronka ibinyobwa bikorwa n'ihinguriro Brarudi ari gihamana bavuga ko iyo bibonetse usanga bizimbye primusi nini yahora ku 1700 ubu igurwa 2200 Amstel nayo yavuye ku 2600 ija ku 3000 idogera kandi abakora mu mubare ko babaka udufaranga kugira ngo babahe ibyo binyobwa iyo bibonetse umviriza uno munyagihugu
kuvuga ko ikintu cyerekeye ibinyobwa ngaha muri zone Maranja yabaye akayobera abahinga yewe ejo nasengere ayigishaka zuba teki primus ya fiyari gitoya batugurisha 2000 nsanduga mu kiganza kubwira ukironke bisa nko kurondera umuzi w'ibuye ikiyeri chala kinini ya chala bitoi kugiru kironge uwe mira busororera ala hakorera aha igisa gazuba uda tangi yombe iviri ikiyeri bitoi njiva kiguha ikiyeri kinini ya nili humbi gitatu mugihe na unyene wa kwe mire kukiguha mukiganza ikiyeri bitoi wakwaka ibi humbi na majanu munani na unyene kabila tombora wa kiguhari kandi viva vihari Amusteri nyine nawe n'ahimo bebe ne kufikura
Ikibabaje ngo nuko ivyo vyose biba abarongoye inzego zo hasi barurera bakibaza mbere ko nabo bo baba bifisemwo uruhara basaba mustanteri uyo komine kugira ico afashije ibiciro bikagabanuka.
Baciye dusanga abatware nabo nyine bashyize mu ruhare. Nta kuntu umukuru w'umutumba yobaba ngaha mu kiganza iwacu. Inzoga bakabandanya batuzinda kandi abibona. Icyo twagomba tutera akamo abajejwe iyubahirizwa ry'inzoga. Bagerageze icyo kintu bahane abantu bariko barazimba abenegihugu. Dusaba na musanteri.
Uruganda kwa makuru kwa radio Inzamba gateka kawe nituraronka mustanteri wa komine Burambi kugira ngo agire icyo abivuze ko.
Inzamba
Alessandrine Keza arakenuye turandanya makuru twabateguri mu gisata cha politiki. Umugambwe wadasigana ipona waraye usubije hamwe n'ayandi mashami y'uwo mugambwe. Inyuma y'ikiringo kinini izo mpande zibiri ziganira, wadasigana bemeza ko bishize hamwe ku neza nyamukuru y'umugambwe. Olivier Nkurunziza n'uwo mugambwe ipona harashima ko abagize umugambwe barengeye ingorane zose zibatandukanya kugira basenyere ku mugozi umwe tumutege yompi.
Ikintu cyo cyambere kirango umugambwe wadasigana no kuganira ibibazo bya politike, ibibazo by'ubutunzi, kandi twararabiye hamwe, mbega turacyabona kumwe akaranga mutima k'umugambwe, turacyakabona kumwe. Hama ibibazo by'igihugu twabibona gute? Twumvikane ukuntu umugambwe uzogenda, urabisigurira abarundi na burya tugira tujye mu matora, tugende dufise icyo bitwa mu gifaransa programme politique. Ibyo rero bizofasha ko abadasigana dukomera kandi tugende twizerana, kuko iyo abantu hakiri iminsi bafitaniye akangonongono bisaba ko baganira. Ibyo twumvikanye ko iyo abantu mu mategeko basanzwe bari mu mice ibiri cyangwa itatu, umwe wese abafite indongozi ziwe, bayo tuvuga ati mu kubangira ko mu minsi iza murabona ko tugatuje mu matora, imbere y'uko tuzoja mu makoraniro kaminuza z'umugambwe akoranye, reka tube ubwa mbere turayoborwa n'indongozi z'umugambwe w'abadasigana. Uburongozi buriho uno munsi tube turongoye, hanyuma mu ntara abadasigana tubashire mu makomite cyane cyane mu gihe twimirije amatora.
Tasiano Sibomana serukira umugambwe ipona wahora utemewe n'ubutegetsi aremeza ko gusubiza hamwe kw'abanywanyi b'umugambwe ipona kuzotuma umugambwe usubira gukomera bikwiye, ku buryo uzoshobora no gutorera umuti ibibazo bihanze umugambwe n'igihugu muri rusange. Tumutege yompi.
Umugambwe n'abantu, umugambwe n'ivyiyumviro. Abo bantu rero twari kumwe n'abantu b'incabwenge, n'abantu bakunda umugambwe. Ejo tuje gufashanya n'abandi kugira dukutsikije umugambwe, tukundisha abandi benshi gusumba, tukorere gusumba, hanyuma izo ncabwenge dufise ziterere mu bibazo bihanze umugambwe n'igihugu, kuko karahara mu Buganda ntibacura. Umugambwe w'iprona aho utakiye utarukigirije ijambo rihambaye mu gihugu, murahona aho ibintu bigeze. Ubu rero twifuza yuko izo nguvu dushize hamwe zotubera isemo yo gukutsa ikivi mu kwereka ingene igihugu cyotunganywa neza mu bice byose, haba mu bya politiki, haba mu by'imibano, haba mu by'ubutunzi, haba mu by'umutekano. Tugakebura abarundi batwizigiye ahubwo tugasubira ku butegetsi, ibintu tukabishyira ku murongo. Icyo navuga rero bishasha, icyo ni ikintu gihambaye cyane. Utagira abantu nta muganga ubusa. Abantu rero mwababonye muzokumva aho muca n'ahandi ko abantu basubiye kuryoherwa no kwiyita abadasigana, kuko mu minsi iheze abantu batinya bari basigaye batubahuka kwemanga ko ari abadasigana.
Mu gusozera aya makuru tuje mu gisata c'inkino, mu makuru y'inkino imirwi ya Flambeau du Centre na Rukinzo niyo yaraye ironse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru. Naye ku munsi wa gatandatu umugambi ushigikiwe n'igihugu cy'Ubufaransa mu guteza imbere inkino mu Burundi niho watanguzwa ku mugaragaro. Umugambi uzotwara miliyoni w'amafaranga ya nyaburaya. Muri aya makuru y'inkino turababwira kandi n'ayavugwa mu gisata cya basketball. Peki inkuru tuyibaze Alessandre Niyunge ko
mu kurondera uburenganzira bwo gukinira urukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu, umurwi wa Flambeau du Centre watsinze mu rukino rwa mbere Vitaro ibitsindo bibiri ku busa Kuri uyu Imana naho iyo mirwiranganya ubusa ku bundi hariya ku kibuga Runani cy'Uganda gutyo bitaro yatahukanye igikombe cyiganwa rikuru y'igihugu birasezeye mu kurondera igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu Ukinzo nayo izokina na Flambeau du Centre yo yarorohewe kuko yatsinze byoroshye message ngozi bitsindo bibiri kuri kimwe haba mu rukino rwa mbere canke mu rukino rwo gusubiza urukino rwa nyuma rutekanije igenekerezo rya 15 ruheshi kuri stade Ingoma igitega hagati ya Rukinzo na Flambeau du Centre muri basketball naho inkino zo kurondera imirwi nizo kinihiganwa rikuru y'igihugu zarabananije ku munsi wa gatandatu Lezipo yatsinze Kern amanota 76 kuri 47 Aigle Noir y'Imakamba nayo itsinda byoroshe Young Eagles y'igitega amanota 91 kuri 67 Kalera Lions yo mu Rutana itsinda bigoranye Mutanga United amanota 58 kuri 52 ku munsi w'Imana Jimikana yatsinze Target Ntamenwa y'Ingozi amanota 78 kuri 55 Kalera Lions yo mu Rutana nayo itsinda Aigle Noir y'Imakamba amanota 77 kuri 73 Mukurangiza ku munsi wa gatandatu niho hashirwa habona na Comité National Olympique ifashijwe n'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi umugambi wo gufasha guteza imbere abanonotsi mu Burundi uwo mugambi uzotwara umuriyoni w'amafaranga y'abanyarwanda uzotangura kurondera abana bafise ingabirano mu nkino zose bashigikirwe mu buryo gushika bashoboye gushikaho batera iteka Burundi mu kubuserukira mu nkino mpuza makungu
Alessandre niyumge ko arakenuye ni ngaha duciye dusozera makuru twariko turabashikiza mwakoze mwese mwayakurikiye bumvise niyumge nabashikije ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwane